turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda bahijije kudushikiriza ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira n'ubu ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza iminsi yose ku munsi w'Imana kuri iyi saha.
Dusangira ijambo.
Mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo, umwaka mushya muhire kuri mwese n'abanyu. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ndavuga umwaka mushya muhire kuri mwese aho muri hose. Yewe ntarobanuye. Bamwe mu batwumva bari iwabo, mu ngo zabo, mu mazu yabo, batekanye bishimye bizihiza umwaka mushya muhire. Ni byiza gutangira umwaka mwishimye mwumva dusangira ijambo. Ariko bamwe mu batwumva kandi bitangiye ikiganiro cyacu bari mu nkambi z'impunzi. Hari abatwumva bari mu nkambi z'abakuye mu byabo. Hari n'abandi batwumva bari muri gereza. Hari abandi batwumva bihishe badakoma bucece ariko bumva ikiganiro cyacu. Hari n'abandi batugezaho amakuru bihishe batisanzuye ariko bakavuga. Hari nabo biviramo gukubitwa, guhohoterwa, gufungwa no guhunga. Yewe n'abanyamakuru bacu rimwe na rimwe barahohoterwa bakishisha. Mwese nzi neza ko mwitanga. Mu izina ry'abagenzi banjye hano ku ijwi rya Amerika muri serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ndabashimiye kandi mbifuriza umwaka mushya muhire n'abanyu n'inshuti zanyu. Mukomere. Ikiganiro cy'uyu munsi ni umwihariko. Kiribanda ku makuru y'ingenzi yaranze umwaka mu Rwanda no mu Burundi muri uyu mwaka urangiye. Ndagiharira ahanini bagenzi banjye. Abo ni Eloge Wilikaneza ukorera ijwi ry'Amerika mu Burundi, ndetse na Eric Bagiruwubusa uri mu Rwanda. Reka ahubwo Eric mbanze nawe nkwifurize umwaka mushya muhire.
Murakoze cyane Tiene Karekezi kuri uyu mwanya muri dusangira ijambo mu gihe dusubiza amaso inyuma mu bikuru bikuru byaranze politiki n'ububanyi n'amahanga ku Rwanda mu mwaka urangiye wa 2016. Ku isonga ubw'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda n'amahanga yarategerezanyije igishyika kumva icyo perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku ngingo yo kuzemera kwitoreza gukomeza gutegeka u Rwanda nyuma y'umwaka wa 2017 ubwo manda ye ya kabiri izaba irangiye. Itariki ya mbere y'umwaka wa 2016 ikikubitamo saa sita z'ijoro mu ijambo perezida Kagame ageza ku banyarwanda ryo kubifuriza umwaka mushya, yahise yemeranya bidasubirwaho n'ubusabe bw'abanyarwanda. Nibutse ko mu mpera za 2016 ari bwo abanyarwanda batoye kuri 98% kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga bafungurira imiryango perezida Kagame mu kuziyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, kuko itegeko nshinga ryariho ryamwemereraga manda ebyiri gusa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Yabwiye abanyarwanda ko nta kuntu atakwemera kubahiriza ubusabe bwabo.
Mwasabye kuzakomeza kuyobora igihugu nyuma y'2017. Nkurikije uburemere bwabyo n'imyumvikanire mwabihaye, nta kuntu ntabyemera.
Iyi ni ingingo bimwe mu bihugu bya rutura byamaganiye kure, nka Amerika yavuze ko mu by'ukuri perezida Kagame ayitengushye bikomeye, ko Afurika ikeneye inzego zikomeye kuruta abantu bakomeye. Mu gusubiza amagambo nk'ayo bwana Kagame yavuze ko izo nzego zikomeye zubakwa n'abantu bakomeye kandi ko amahitamo ari mu maboko y'abenegihugu. Tukiri kuri iyi ngingo yo kwemera kuzitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu kuri perezida Kagame uza kwiturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi imaze imyaka isaga 20 ku butegetsi mu Rwanda, mu mpera z'uyu mwaka ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ryatangaje ko rizahangana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa munani 2017. Gusa haribaza uburyo bwana Frank Habineza ukuriye iri shyaka azahangana na perezida wageze ku butegetsi mu 2000. Abibaza ibyo bafite ibyo bashingiraho bahera kuko mu 2015 basaga miliyoni enye barikoreye ibiseke n'ibisanduku byuzuye inyandiko babishyikiriza inteko ishinga amategeko basaba ko itegeko nshinga ryahinduka, perezida Kagame agakomorerwa kwiyamamariza gukomeza, kandi ibyo byarabaye. Barashingira kandi ku bikorwa by'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho, ibigwi n'ubutwari bya bwana Kagame. Gusa hari abasanga ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kujya mu matora y'umukuru w'igihugu byabo umwanya mwiza wo kugerageza amahirwe rikamenya n'aho rihagaze. Muri kongere iheruka perezida waryo akibaza abarwana shyaka niba babona igihe kigeze ko bakwitabira amatora, ibitekerezo bya bamwe byumvikanishije igisa n'icyizere gike.
mumatora mudashidikanya kuko nta itigitanga umuteyo wa mugani kandi buhoro buhoro nibwo bigenda.
Ntabwo kuri koperative ibumba amatafari, nta nubwo turi ishyirahamwe ry'abahinzi, turi ishyaka rya politike riharanira kugera ku butegetsi.
Kugeza ubu ikindi cyumvikana nk'igitangaje, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ribarura abarwanashyaka bagera kuri miliyoni muri miliyoni 12 zituye u Rwanda, kandi rivuga ko ryiteguye guhangana mu matora na FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Mu kwezi kwa 11 umwaka nibwo umunyapolitiki Thomas Nahimana, perezida w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda rikorera ubwota Masimbi, yashakaga kuza gukorera politiki mu Rwanda akanaboneraho akariyo ko guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu wumvikana atarya umunwa nawe mu kunenga bimwe mu bikorwa by'ubutegetsi bw'u Rwanda, yakumiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege muri Kenya taranakandagira ku butaka bw'u Rwanda. Impamvu zatanzwe n'iz'ibyangombwa bituzuye byari bumwemerere kuza mu Rwanda. Uyu mwaka wa 2016 usizimanga yuzuye ingorane mu mibano y'u Rwanda n'igihugu gituranye cy'u Burundi. Mu bihe bitandukanye ubusanzwe ibihugu byombi byarangwaga no gusangira kabisi n'agahiye. Bombori zifata umuzi mu mwaka wa 2015 ku bibazo bya politiki byadutse mu Burundi, abenegihugu badashaka ko Perezida Petero Nkurunziza asubira kwitoreza gutegeka. Imyivumbagatanyo yaradutse, Abarundi bahungira mu Rwanda kugeza ubu habarurwa basaga 70,000 mu Rwanda gusa. Uburundi bushinja u Rwanda ku buryo bweruye mu gucumbikira abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Uburundi bunavuga ko u Rwanda rutoza gisirikare urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi ruzikuye mu makambi kugira ngo bazahirike Perezida Nkurunziza. Hari byegeranyo nk'icy'umuryango Refugees International wo muri Amerika cyasohotse habura iminsi mike ngo umwaka wa 2016 wikubitemo, cyatunze agatoki ubutegetsi bw'i Kigali ko butoza igisirikare Abarundi. Mu kiganiro n'abanyamakuru Perezida Kagame ibyo birego yabyamaganiye kure.
This is a problem we did not invite or we wanted at all. We cannot benefit from a neighbor's problem. Absolutely not.
Iki ni ikibazo tutateje tutanifuzaga muri make.
That burden.
Ntidushobora kungukira mu bibazo by'umuturanyi.
I think this is just
bidasubirwaho n'ibishoboka.
Talking about
ikibazo cy'umuturanyi gihinduka ikibazo cyacu. Kandi tugomba kwikorera uwo mutwaro. Rero kuba hari ibirego ndatekereza kibya ubwana kuvuga impunzi zinjizwa mu gisirikare n'iki. Izo nkuru twarazumvise, kandi twabwiye bariya abantu gukora iperereza bareba bagiye n'aho bagiye n'uburyo bagiye, ubundi bakatubwira tugenda kumva imwe mu miryango itari iya Leta ariko ushoboye kureba imwe muri yo yihora idukurura ibibazo. Baba bizeye ko bashobora kubikoresha bifite inyungu za politiki. Baravuga ko habayeho kwinjiza abana mu gisirikare. Sinigeze mbona umwana w'umusirikare ahariho hose. Nta kimenyetso kuri baravuga ko u Rwanda rutanga imbunda ngo bajye kurwana mu Burundi. Sinigeze mbona ikimenyetso na kimwe cyemeza ibyo. Byahindutse ibintu bya politiki nk'aho bitanga igisubizo. Ntekereza ko igisubizo cyashakirwa
bitandukanye. Hakunze kumvikana guterana amagambo akarishye ku bihugu byombi. Abategetsi b'u Burundi bakunze kwikoma mu Rwanda bavuga ko rushaka ko no mu Burundi habayo genocide nk'iyabaye mu Rwanda. Mu kwezi kwa 7 uyu mwaka ubwo yasozaga itorero ry'urubyiruko ruhagarariye abandi muri kaminuza umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, yumvikanye mu marenga avuga ko abirwa ku mipaka bamutuka hari umurongo ntarengwa badashobora kurenga bawurenze batamenye ikibakubise. Nubwo byari mu marenga kwikoma bavuga azatuzobamesa, ntibyabujije abumva guhita batahura ko uyu mutegetsi yaba yarashatse kuvuga Abarundi. Aha yashimangiye ubusugire bw'u Rwanda kuwahirahira agerageza gutera uko yiboneye kamubaho.
Rumeze nije amagambo ngo bazotumeza. Ariko nabo barabizi. Bagomba kuba babizi ariko nyine ubwo ni wa muntu utararengwa gipfa.
Ni indirimbo Abarundi baririmbye bikoma ubutegetsi bwa Perezida Kagame, ari nayo yasaga n'usubizaho mu mbwirwaruhame ye. Mbere yaho gato mu kwezi kwa 4 hari mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 22, hari amakuru yari amaze iminsi ahwihwiswa ko Burundi bwaba bucumbikiye interahamwe mu gushaka gutera u Rwanda kandi zishinjwa kuba zarakoze Jenoside mu Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri iyi ngingo, Perezida Kagame nabwo yumvikanishije ko u Rwanda ari ntavogerwa.
Njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa ikigutera u Rwanda ibyo navuze hariya iwampa ngo babigere vuba ntarikiko rwose ndaribwa ribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi uko bitazabahira bazi uko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze.
Iri jambo rya Perezida Kagame na ry'Abarundi barisubijeho babinyujije mu buryo bw'inganzo. Mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo Burundi bwafunze imipaka ku buryo ubucuruzi bwakorerwaga ku bihugu byombi bwahise buhagarara. Ibihugu byombi byagemuriranaga ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa. Mu kwezi kwa munani Ministre François Kanimba ushinzwe inganda n'ubucuruzi yatangaje ko hagati ya 2014 na 2015 ibyavaga mu Rwanda bijye Burundi byari bimaze kugabanukaho hafi 40%.
Igihugu iyo kigiye mu midugararo mu bibazo byanze bikunze bigira ingaruka mbi ku bucuruzi kuko ubushobozi bw'abaturage mu guhaha ibicuruzwa bituruka hanze bugenda bugabanuka. Kuburyo hagati y'umwaka w'2014 na 2015 nk'ibintu twoherezaga mu Burundi biturutse ku musaruro ukomoka ku nganda ariko no muri rusange byari byaragabanutseho hafi nka 40%. Ibyo rero ntabwo twavuga yuko ku gihugu cy'u Rwanda ari ikibazo gitoya byatugizeho ingaruka.
Ibyavuba habitaryoshye mu matwi ibihugu byombi bwana Wirinyamitwe umuhanuzi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari ahitanywe n'igitero kitaramenyekana. Gusa ku ikubitiro ry'igipolisi cy'u Burundi cyatunze agatoki leta y'i Kigali ko ariho cyateguriwe kandi ko cyarimo n'umusirikare w'u Rwanda. Ni amakuru rigeto na Colonel René Ngendahimana uvugira igisirikare cy'u Rwanda yateye utwatsi.
Ibi byose byaravuzwe yesi ariko nikeza kugeza uyu munsi nta kimenyetso na kimwe gifatika cyari cyagaragazwa kigaragaza uruhare rw'u Rwanda.
Ibyo Burundi n'u Rwanda birumvikana ku mwaka wa 2016 size icyizere hafi ya cyane hacyo cy'ubushake mu kuzanzamura imibano y'ibihugu byombi ku buryo wajya kuvuga buri kamwe mu byabaye atabivamo ubwo birasaba kubitega amaso mu minsi iri imbere. Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muri dusangira ijambo mu makuru ya politiki n'ububanyi n'amahanga byaranze u Rwanda muri 2016 kuri mikoro y'i Kigali mu Rwanda muracyare na Eric Bagirubusa. Vuba aha reka mbyite ntyo kuko nateguye ikiganiro mu mpera za 2016 satira intangiriro za 2017 umwaka mushya. Mu kwezi kwa cumi hari mu muhango gutangiza umwaka w'ubucamanza 2016-2017 ni umuhango wabaye hashize iminsi mike umucamanza w'umufaransa na Taripu atangaje ko agiye kubura dosiye y'iperereza ku ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira muri 94. Bwana na Taripu yatangaje ko hari abatangabuhamya bashya bifuje kugira icyo bamubwira kucyo baba bazi nka nyirabayazana y'ihanurwa ry'indege ya perezida Habyarimana. Ni ingingo nayo itararyoshye mu matwi y'abategetsi b'u Rwanda ariko bumvikanisha ubwabyo ko dakanganye. Bagaragaje ko mu bihe bitandukanye abafaransa bakoze iryo perereza mu bwisanzure ntibagira icyo bageraho. Perezida Kagame yavuze ko gusubiramo iryo perereza bishobora kuzaba intandaro yo kongera gutosekara kw'imibano y'ibihugu byombi n'ubusanzwe icumbagira nyuma y'imyaka isaga 20.
Kongera kubitangira byose ubundi bushya.
Imibano y'ibihugu by'u Rwanda n'ubufaransa yakunze kuzamba kubera ingingo ya genocide nyuma ya 94. Ubutegetsi bw'i Kigali bushinja ubutegetsi bw'i Paris uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi. Ni nacyo kimwe n'ubutegetsi bw'i Paris bushinja bamwe mu bategetsi bakuru i Kigali uruhare mu ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana bamwe bafata nk'imbarutso ya genocide. Muri rusange mu makuru ya politiki n'ububanyi n'amahanga hanagaragaye ingendo zifite icyo zivuze mu mateka y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Bwa mbere muri 2016 bwana Benjamin Netanyahu minisitiri w'intebe wa Israheli arimo bakomeye basuye ubutegetsi bw'i Kigali. Babikurikiraniye hafi ntibabura no kwemeza ko uyu yabaye uwa mbere mu bashyitsi bakomeye u Rwanda rwakiriye ku buryo kuri bamwe byasaga nk'aho ubuzima bwahagaze kubera umutekano wakajijwe w'uyu mutegetsi. Ibiganiro ku bategetsi Perezida Kagame na minisitiri Netanyahu bwibanze ku butwererane bw'ibihugu byombi. U Rwanda by'umwihariko rukeneye Israheli mu ikoranabuhanga riteye imbere mu buhinzi. Israheli isanzwe ifasha u Rwanda mu by'igisirikare. Tugumye ku migenderanire y'u Rwanda n'amahanga mu kwezi kwa kane nibwo Perezida wa Tanzania Pombe Magufuli yasuye u Rwanda mu ruzinduko rwe rwa mbere hanze y'igihugu cye. Ahanini rwari rugamije gushimangira imigenderanire ku bihugu byombi no gutsimbataza ubucuruzi. Icyo gihe hatacyo ikiraro cya Rusumo kiri ku mipaka y'ibihugu byombi. Imigenderanire ya Tanzania n'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Jagaya Mrisho Kikwete mu 2013 yarazambye nayo kugeza naho Tanzania yirukanye abanyarwanda babarirwa mu bihumbi bari bahatuye imyaka n'imyaka niko nta byangombwa. Gusa iby'uruzinduko byari bitumbereye guhanagura ibyo byose. Nitwasoza tutababwiye ko babarirwa mu majana mu bategetsi b'inzego z'ibanze mu Rwanda umwaka basize baririra mu myotsi kuko beretswe imiryango ku mpamvu na n'ubu zitavugwaho rumwe. Ubutegetsi buvuga ko begura ku bushake ku rundi ruhande bikavugwa ko beguzwa ku gahato. Amakuru yaranze u Rwanda muri politiki n'ububanyi n'amahanga muri 2016 ndabona bitewe n'igihe ntashobora kuyarangiza muri aka kanya ariko buriya tuzagenda tuzagira tunayagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ubu rero reka mpereze ijambo mugenzi wanjye Eloge Wirikaneza uri Bujumbura na wabibutsa ibikuru bikuru muri uru rwego byaranze Burundi.
Urakoze Eric bagira ubusa. Mu Burundi naha makuru yavuzwe cyane muri uyu mwaka turangije yashingiye ku ngendo n'utwigoro mpuza makungu two gufasha gutorera inyishi ibibazo by'u Burundi. Ariko makungu ntiyavyumvikanya ko na leta ahubwo imigenderanire yagumye yunyuka hagati y'u Burundi na imwe mu bihugu n'ibisata bigize ONU hamwe n'ishyirahamwe rya Buraya. Amakuru yashingiye kandi ku bibazo by'umutekano muke na cyane cyane ubwicanyi burobanura bwahitanye abasirikare bakuru bakuru hamwe n'abanyagihugu batari bake. Muri uyu mwaka kandi u Burundi bwarabuze umwe mu bahora baburongoye Colonel Jean-Baptiste Bagaza na Valentin Bankumuhari umwe mu mboneza zafashije kuronka intaha y'ukwikukira. Ingendo n'ingingo mpuzamakungu vyo gufasha u Burundi gutorera inyishi ibibazo bwarimwo vyatanguranye n'umwaka nyene kwa 2022 ukwezi kwa mbere. Abagize inama ya ONU ijejwe umutekano bose kwa 15 baragendeye u Burundi babonana n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bamutahuza kwategerezwa kw'ibiganiro n'abatavuga rumwe. Abari barongoye izo ntumwa bamenyesheje ko atakinini cavuyemwo. Mugabo Samantha Power aserukira Amerika muri ONU yavuze ko hakiri vyizigiro.
We think this situation can be brought under control, but for that to happen,
twibaza ko ibintu bishobora gusubira mu buryo byoroshye. Ariko kugira bikunde hategerezwa kubaho ibiganiro bidakumira kandi mu maguru masha. Kandi uko ndabibona ibiganiro biyobowe n'Ubuganda nta mwimbo mwiza twavyitegamo na gato. Ubutumwa bw'intumwa zabone kuri President Nkurunziza bwari butomoye. Twamusavye gushiraho umugwi udahobahoba uwaja mu biganiro bihurikiyemwo abari mu gihugu n'abari hanze yaco bagihunze. Ariko ingwane leta ifise nk'uko vyagenze igihe hasinywa amasezerano ya Arusha izotegerezwa kuganira n'abantu yanka.
Mu mpera z'uko kwezi nyene inama y'abakuru b'ibihugu vy'ishyirahamwe rya Afurika yaranse umugambi wo kurungika mu Burundi maprobo inteko z'abasirikare 5,000 zo gucungera amahoro. Icyo ciyumviro cyari cyashikirijwe n'urwego rujejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango wa Union Africaine. Leta yavyakiriye nk'insinzi ikomeye. Alain Menyamitwe umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu.
Icyo vyerekanye gihinini cyane nuko ibihugu vya Burundi vyabonye neza neza yuko igihugu cy'u Burundi atari gucira abanga atari gukira ukwaco gifise ibindi bihugu vyinshi bigishigikiye.
Haciye imisi mu kwa kabiri umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon nawe yaciye yishikira mu Burundi ahejeje kubonana na President Nkurunziza yavuganye n'abamenyesha makuru.
I was very much encouraged that the political leaders, whether they are sitting in government ruling party or opposition,
natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambi uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na President Nkurunziza nibyo yanyemereye nyene. Imboneza z'abanyepolitike b'Abarundi bategerezwa gufata ingingo za politiki n'intambwe zituma abantu b'iki gihugu ciza cyane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazi na muntu. Havuye Ban Ki-moon haciye haza abakuru b'ibihugu n'amaleta 5 zo muri Afurika bari barungitswe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bari barongowe n'umukuru wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma. Ubundi yagendeye u Burundi mbere inshuro nyinshi muri uyu mwaka ni Tom Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini. Yagendeye u Burundi akarenga 5 ngibi bimwe mu byo yahagaze ko inyuma yo gushima utwigoro twa leta.
There are trips where it feels like we've taken one step.
Ubiraze ni nkuko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri n'ibyo tuvugana na leta. Harakindwa inkeya President Nkurunziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki. Nta na kimwe twabonye cyakozwe. Yaraniyemeje kandi kohoza abarorereza 200 bagateka kazi na muntu gushika ubu umengo n'imikino gusa ariko baragira. Icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije. Turi mu gihe leta yemeza kwifisa ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke. Ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa canke bahohoterwa. Uko ni kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira. Or the path forward. Umuhuza mu biganiro by'Abarundi Benjamin William Mukapa nawe yagize ingendo zibiri mu Burundi. Urwa mbere hari mu kwezi kwa 3 icyo gihe yabonanye n'umukuru w'igihugu gusa. inyuma y'urwo rugendo mu Kapa yatunganije ibiganiro inshuro zibiri mu kwa gatanu no mu kwindwi aho hose ntaco vyatanze. Muri uku kwezi kwa cumi na kabiri yagarutse mu Burundi kubonana n'abategetsi, abanyepolitike n'iyindi migwi. Ni naho yakuriye inkoni kugishitsi abatavuga rumwe na leta bo babacibaza ku kiringo ca gatatu ca president Nkurunziza caciye ku bintu bwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha.
I am in no position to determine the legitimacy of the government of Burundi. It's the people of Burundi.
Nta burenganzira mfise bwo kuvuga ko leta y'u Burundi yemewe cyangwa itemewe. Abarundi nibo bayihaye kwemerwa. Amatora yarabaye za sentare ziriturwa harimo sentare ya Yasa. Bose bavuze ko atamategeko yarenzwe. Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu bimvugira uko nyene sinzi uwabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza. Akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza akanya tuvuga ibintu byaheze kera. Ndazi ko bija gutuma ibinyamakuru bigurishwa cyane n'amaradiyo yumvirizwa, ariko n'ukuri. Ibiganiro byo hagati mu gihugu byo byarabandanije mbere umwaka ukaba uheza bigeze ku ntambwe ya nyuma. Mugabo batavuga rumwe na leta baguma bemeza ko ari ibiganiro by'abayoboka leta n'abari mu kwaha kwayo. Muri uyu mwaka twaraye turangije na cyane cyane mu mezi atandatu ya mbere ikibazo cy'ihungabana ry'umutekano cyagumyeho ahanini ku mugwa mukuru Bujumbura. Ibitero by'amagrenade n'ibindi bigwanisho byaragabwe ahatari hake inshuro nyinshi. Ubwicanyi burobanura abantu ku giti cyabo bwahitanye abatari bake mu basirikare bakuru bakuru. Akarorero ni nka Colonel Darius Kurakure, umusirikare yazu cyane mu ruhare rwo kugwanya abagize imyiyerekano mu makaritsiye y'uburaruko bwa Bujumbura nkangagara mutakura na Cibitoke. Uwo musirikare amashyirahamwe hanyuma hagati y'akazi na muntu yagirije guhohotera kiremwa muntu yarasiwe mu kigo cy'ibiro bikuru bya gisirikare izuba ryaka mu kwezi kwa gatatu. Kuri uwo mugoroba nyene haciye hicwa uwundi musirikare w'ipete rya major Didier Muhimpundu. Uwundi musirikare mukuru yishwe ni General Athanase Kararuza. Uwo yari umujenama w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yagandaguranywe n'umupfasoni wiwe hamwe n'ikibondo ciwe. Abantu bitwaje ibirwanisho bategereye imodoka barimwo mu gitondo co kuwa 25 ukwezi kwa kane bageze imbere y'ishure Lycée Saint-Esprit mu Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko abakoze ubwo bwicanyi n'abashaka gusambura urwo rwego. Colonel Gaspard Baratuza:
abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge muri mu gisigare cy'u Burundi cyavuye mu gikorwa cyo gushyira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'2005. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba buriyamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu inzira karengane.
Muri ayo mezi y'ukwa gatatu, ukwa kane n'ukwa gatanu harishwe muri bene ubwo buryo abasirikare bakuru bakuru batari munsi ya batanu harimo n'umukukuru ke Colonel Lucien Rufyiri. Uretse abasirikare, Afsa Mos umushingamateka w'u Burundi muri EAC akaba yabaye n'umushikiranganji muri leta y'u Burundi yishwe nk'uko nyene n'abantu bamutegereye mu gitondo hafi y'imuhiriwe ku mutanganoro mu buraruko bushibuseruko bwa Bujumbura hari kwa 13 kwezi kwindwi. Mu kwezi kwa 11 umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajeje kumenyesha makuru buri nyamitwe yarusinze aho abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye yari hafi yo gushika ku rugo rwiwe mu Kajaga mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura. Umwe mu bamucungera ubuzima arahagwa, bene umushoferi wiwe nabo barakomereka. Bene ivyo bitero n'ubwo bwicanyi igipolisi cy'u Burundi kivyegeka ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda nk'uko vyemezwa na Pierre Nkurikiye yavugira urwo rwego.
Umusirikare umwe mutoyi yari yigeze gufatwa afatanwa na ntoyi bita pistole zibiri acara navuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu Rwanda harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi urumva ko bose bari Kigali.
Uhereye ku Rwanda nyene imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bimwe bimwe n'amashirahamwe yagumye yunyuka. U Rwanda go rwatanguye gutunga urutoki mu ntango z'umwaka. President Nkurunziza ubwiwe yavyibwiriye utwara ONU igihe babonana mu kwa kabiri.
Wanavuganye izi ngorane zijaye no mu karere twavuze igihugu cy'u Rwanda kuntu kitubanye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ivyemezo yuko badufashe naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo tubande neza kuko twanye kuva kera.
Mu kwezi kwa gatatu niho leta y'u Burundi yarangiza ibiganiro n'ishyirahamwe rya Buraya mu bijanye no gufashanya hisunzwe amasezerano ya Cotonou aho iryo shyirahamwe ryabona ko haragahaze mu Burundi mu bijanye na demokarasi n'agateka kazi na muntu. inyuma y'ikiringo cy'amezi ane iryo shirahamwe ryajyahaye leta ngo hagire ibyikosora byasanze atacahindutse rica rihagarika imfashanyo rya igihugu. Munyuma ubufaransa bwasavye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kurungika abapolisi amajana 228 mu Burundi hari kwa 29 ukwezi kwindwi. Iyo ngingo yari yamijwe na leta ntiyanaja no mu ngiro. Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta.
Leta y'u Burundi rero ibona yuko atamuntu afise umutima yokwemerera yuko igihugu cy'u Faransa cyoza kugeragereza mu Burundi umugambi mubi w'ihonyabwoko kiryabaye mu Rwanda. Leta y'u Burundi rikaba idashobora kwemera yuko abarundi aribo bagirwa injungu yo kugira ngo ibyo bihugu bishobore gusubira kunywana no gusubiza hamwe.
Imigenderanire na ONU yateye ibami bikurusha na cyane cyane nyuma y'ukwezi kw'icyenda aho abahinga batatu ba ONU bigenga basohoye icyegeranyo cegetse kuri leta menshi mu mabi akomeye yakozwe kuva mu kwezi kwa kane mu 2015. Icegeranyo leta itigeze yemera mbere yavuze ko cari ca politike. Abo bahinga batatu umugore aturuka muri Algeria Maya Fadel, umunyekolombia Pablo de Grief n'umunyafrika yepfo Christophe Hens baciye bacibwa ku butaka bw'u Burundi mu nyuma leta ihagarika gukorana n'ikigo ca ONU kirabye by'agateka kazi na muntu mu Burundi.
Kubera uruhara rukomeye ikigo ca ONU kijejwe ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi cagize mu gufadikanya kwandika elementanya riri muri ca cegeranyo akagwika yiyita bahinga mu by'agateka kazi na muntu gaheruka gusohora kandi kibara n'ice leta y'u Burundi be n'inzego z'umutekano. Leta y'u Burundi yarayimenyesheje abarongoye ico kigo yuko imigenderanire no gukorana n'ico kigo bibaye birabangira.
Ikindi cegeranyo cateye induru n'icishirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazi na muntu FDH co mu kwezi kwa 11 naco nyene cavuga ko mu Burundi hakozwe ivyaha bikomeye mbere bishobora kuba vyokurikiranwa na sentare mpuzamakungu CPI. Iki cegeranyo cari yamijwe na leta binahituma yikura muri CPI. Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka.
Ku izina ry'inama nshingamateka nkaba nemeje ko ingingo leta yafashe ishigikiwe n'inama nshingamateka ukuri kwamye itegeko rikaba ryemeje.
Muri uyu mwaka kandi haramenyesha makuru bahuye n'ibibazo bari mu mirimo yabo ya misi yose mu Burundi. Jean-Philippe Remy na Philmore b'ikinyamakuru Le Monde barafatiwe mu Nyakabiga hagati mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kwa kabiri barazwa mu gasho k'iperereza bukeye barekurwa. Bagirijwe gukorana n'abagizi ba nabi. Jean Bigirimana we yakorera ikinyamakuru iwacu n'ubu ntawuramenye irengero ryiwe inyuma yo kunyuruzwa mu kwezi kw'indwi. Haravuzwe cyane ko yabanyujwe n'abantu bo mu iperereza ariko igipolisi cyarahakanye amakuru. Mupfaso ni wiwe n'ubapfanye kizigizigi Godebert Hakizimana.
Utarabona wawe torumva ni yambo yiwe umutima nyene ugumuhagaze.
Yindi nkuru yavuzwe cyane uyu mwaka n'uvu rwa Colonel Jean Baptiste Bagaza yatwaye Burundi imyaka hafi 11 hagati y'igihumbi 1976 n'igihumbi 1987. Yitabiye Imana mu Bubiligi iyo ari kwivuza ku itariki ya kane kwezi kwa gatanu acatahukanwa gufubwa mu Burundi mu iteka ry'uwahoze arongoye igihugu. Ariko amusezera rya nyuma kwa 17 guko kwezi nyene se Barundi yamushingiye intahe ku vyiza yakoreye Burundi.
Umuhisi president Bagaza naho ntazoba ndu mukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye mukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose agiye neza cyane. Imana yimwakiri mu bwami bwayo kuko yabaye mugisha ku gihugu cyacu Burundi.
Ubundi yahitanywe n'urwakarago ni Valentin Bankumuhari yafashije mu guharanira ukwikukira ko Burundi yaseze yise mu kwezi kw'12. Ayo niyo makuru amwamwe yaranze Burundi muri uyu mwaka wa 2016 twaraye turangije. Turangije tubifuriza amahoro n'imigisha mu vyanyu no mu banyu. Eloje buri kaneza na yabashikirije ndabike banuye. Reka nsubize jambo Etienne Karekezi muri studio i Washington DC.
Ndagushimiye Eloge wirika neza kandi nawe nongera kwifuriza umwaka mushya muhire. Nawe Eric bagira ubusa ndagushimiye. Namwe abatwumva nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire. Ikindi kandi mbasabe mbikuye ku mutima kwitabira no kugira uruhare mu biganiro byacu bya buri munsi ntago duheza. Haba kuri radio, ku rubuga rwa internet, kuri Facebook n'ahandi ku mbuga mpuzambaga ndabararitse. Radio Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Nongere mbashimire mwese. Dufate kandi ingamba nshya z'umwaka mushya dutangiye. Icyo mbasaba ni ugutanga umusanzu wanyu mutugezaho ibyiyumviro, ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyo mwifuza ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze kandi mugire ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika.